abakenyezi batari bake baganiriye n'ijwi rya Amerika bavuga ko uyu munsi usa nuko utabaye kuri bo bitewe nuko bashitse bari mu mikoro make. Umudandaza kazi ni wo ku murwa mukuru w'utundi Bujumbura.
Ehatari gose kwe umunsi mukuru w'abakenyezi jewe kweri ntabyo mbona novuga kuko bishitse turi mu bukene bwinshi ntidushobora no kuwuhimbaza ibintu biciro bitera biduga.
Mugenzi wewe yemeza ko umunsi w'abakenyezi awumva ku matwi gusa mu itangazamakuru.
Nawumvise muri radio bawuvuga bakawuhimiriza bakavuga naho nawumenyeje we.
Mu ntara y'Ubanza mu burengero w'abakenyezi bavuga ko babazwa no kubona abagenzi babo bari mu nzego basa n'abatereranye.
Iyo nkari aho gatumba mperereyeho mwe rimwe ntabo mbona bigira bakiraramiri.
Aya nk'abakenyezi benshi atakazi bafise.
Hariho abagabo benshi tubabwira kurima umukenyezi arima wenyine. Oya no kuri abakenyezi agateka ntikubahiriza.
Nagiye umugabo wanjye nk'ubu ntituri kumwe. Umva abantu bashaka kuguma baguruka gusa. Umva umukenyezi wo mu rugo ntacamaze abakimaze nabo hanze gusa. Ubu uri gukora abahanura bavuga ngo nta mpanuro z'abagore nta n'imigambi y'abagore. Duheruka tubatora tumaze kubatora ntacyo tubona badukurikirana nako.
Ariko hari abandi bakenyezi b'Ubujumbura basanga ugutarukirwa mu nzego ari ingirakamaro rwose.
Kare nta mukenyezi yaronka naho ingene yokwitwara ariko ubu turabishima data wanda n'abatware barimo abakenyezi enda wuhimbaza nuko ngwaye ntabanaringwaye nagiye no kukiro ifise mwidegembya kubera umukenyezi agize n'ikibazo abegera imbere data bakamwumviriza emwe naho wakubitwa wataha kimwe ku busa ubona ko turiserukira data wanda tukadodora bakatwumviriza ese kare twari tugomba
abagore birabagora byagera kubabaho barinze guca ingero bikaba kaga. Umubyeyi ni wo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bw'uburengero
gutunga umuryango ku byatuyobeye umuntu w'umukozi ukora ibihumbi bitatu bine ugiye mu isoko bishobora kuronka ikintu watungisha abana babiri kuri ibyo bihumbi bitatu twebwe mbere nk'abacangiro turarushe harageze aho twifuza komoka tutagira iyo tuja yitugire iyo tuja ntugire iyo tuva mu gihugu cy'u Burundi.
Muri kofada ishyirahamwe ry'abakenyezi bagendana ubumuga batunzwe n'imyuga basaba abagore kudasuzugura akazi. Evelyne Ndikumana ni umukuru wa kofada.
Twebwe nk'ubu turafise ibintu twigisha ugasanga mbwabo abo kubyiga bavuga bati jewe bijya ntabyo nokora ugasanga baragaya ngo gusa akazi ko gukora rero umaze kugaya ko atari akazi ko gukora ngo ni ibintu bakora mu byatsi baracapa barisiga imishafu. Muri koperative yacu hariho n'abagize amashuri baraminuza benshi bakunda kuzera inze bakaguma mu muri izo ngo zabo bavuga ati jewe kaya kazi ntako nokora.
Hino mbarukeye umukuru w'ishyirahamwe ya ONSC we ton frère abazwa no kubona muri kino gihe abakenyezi bibagora kugaburira imiryango.
Umuceri warazimbye, ibiharage birazimbye ku rugezo abantu batari bwigire babona n'umunsi umwe. Iyo ibyo bifungurwa byitwa mbumba rugo bizimbye ubuzima mu rugo burahinduka mbere bukagorana cyane. Agateka ku mukenyezi karahungabana kuko murazi ku mukenyezi hanini ariwe muzezwa nzu ariwe ajejwe gutegura ibyo umuryango wiwe ushika ufungura.
Uyu munsi n'abahanzi barawubaha. Andre Ndabaneze azwi ku izina rya Ndimu w'Agakaba n'umuyobozi w'ikigo Kuza Music yacuranze indirimbo zihagize umukenyezi zatorewe kuja mu mahiganwa akomeye.
Nashimye kuririmba indirimbo iteze imbere umukenyezi kubera mu mibereho y'iminsi yose abakenyezi baracinyizwa mu buzima bw'iminsi yose no mu bikorwa bakora barakwiriye gushyigikirwa no kuronga ijambo guhabwa agaciro.
Ibirori nyamukuru byabereye mu ntara ya Cibitoke. Profeser Bagombanza ikigega cya naniwa yarari
iterambere ry'umukenyezi ari iterambere ry'igitsina gabo kuko n'iterambere ryabo sina mukenyezi wese akwiye kumenya ko angana n'umugabo imbere y'amategeko mugatwubahiriza ya migenzo igenga abarundi n'abarundikazi. Harageze ko umukenyezi atusubira kwicuza ngo ntacamaze kuko atize amashuri ariko amenye ko ashobora byinshi bige baminuza ahubwo ariko kandi n'abatabishoboye bamenye ko bafite n'akamaro kanini cyo kimwe n'abasaza babo
yaro ritangwa na bonyizere kana kucyakane cy'abantu bamwitsi y'abakenyezi ariko bari munsi y'ibice 20% bafite amatongo biharije cyane batorana mu gihe mu mitumba butumba tumbane bw'imishahara hagati y'abagore n'abagabo bushobora kugera kuri 40% onimenyesha ko mu gihe abakenyezi bohabwa amahirwe amwe n'abagabo umwimbo ushobora kuduga ku rugero rw'uko abantu bahanzwe na kigoyi bagabanuka hagati y'1,150,000 igisata cyawo ni kigero w'abakenyezi nacyo kivuga ko muri rusange uyu mukenyezi umwe kuri batatu bafite akazi akora mu gisata cy'uburimyi erojo wikaneza ijwi rya Amerika.